Zuwa to Eugenia Mukangu.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamera na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Jean Diane ni nahazo. Ishami rya Onigita hamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ryagabiye leta y'u Burundi amadolari y'Abanyamerika agera ku 600,000 azofasha mu byo gukinga ikiza cha virusi ya corona.
Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko leta vozi mbyeyi imigambi yashyize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida.
Uyu ni Thaddée Ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi. Muri Libani naho abagera ku 300,000 ntibagira aho bakika umusaya nyuma y'isanganya y'umuriro yarayihitanye abarenga 100. Abari mu Rwanda mwiteguriye gute umuganura? Muri ano makuru tuzakubikira mu karere ka Kamonyi kurabukwa zifashe hagati aho kwigenekerezo nk'iri mu 1962. Nelson Mandela yaratawe mu mvuto. Mu mpera z'ano makuru turaza kubibutsa uko byagenze. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera kuyageze hirya nino ku isi duhereye muri Libani yunami yabarenga 100 bari bahitanye n'umuriro wakomerekeje abagera ku 400. Abatagiraho bakika umusaya ku mugwa mukuru Beirut wabereyemo ayo mahano baharugwa mu 300,000. Ido ni ido na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Perezida w'igihugu cya Liban Michel Aoun yahamagaje inama yihutirwa ya leta no munsi kwa gatatu yamenyesheje ko hatangazwa igihe kidasanzwe cy'indwi zibiri inyuma y'uko ikintu cya bombe ikomeye iturikiye ku mugwa mukuru Beirut yitana abantu bagera ku 400,000 barakomereka. Icyo kintu cyaturitse ku munsi wa kabiri cyarumvikanye mu bice byose by'umugwa mukuru aho ibintu bitari bike byononekaye gushika no ku nkengera zawo. Abategetsi biteze ko igitigiri cy'abahasize ubuzima ciyongera kurushiriza mu gihe abakozi bajeje gutabara byihuta bariko barondera abo babarokotse mu bisigarira by'inyubako zasenyutse kugira babahe ibifungurwa amazi naho bakika umusaya. Mukuru w'umugwa mukuru Marwan Abud yatangaje ko abantu bagera ku 300,000 batakaje amazu yabo. Icyatumye icyo kintu kimeze nka bombe giturika nticyamenyekanye uno nyene. Abategetsi bibaza ko bifitanye isano n'amatoni 2,275 ya nitrate ya amonium yabitswe mu kigangara kiri ku kivuko cyo ku mugwa mukuru kiringo cy'imyaka 6.
Ku mugabane wa Afrika naho Misiri na Sudani byahagaritse ibiganiro na Ethiopia ku matati yerekeye urugomero rw'umuyaga nkuba rwayo ku ruzi Nil. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Ibyo bibaye nyuma y'uko Ethiopia ishikirije icyumviro cyo gufatanya amasezerano ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwayo n'amasezerano ku mazi y'uruzi Nil yosubirira ayo ku gihe cya gikoloni n'igihugu cy'Ubwongereza. Umushikiranganji ajeje ko amazi n'ukuvomera bw'igihugu cya Sudani Yasir Abbas avuga ko icyo cyumviro cyashikijwe na Ethiopia kigeramye ibiganiro byari byasubiye kubandanya ku munsi wa kabiri. Ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bitatu bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika biriko bigerageza gutorera inyishu amatata amaze imyaka itari mike ku bijyanye n'ingingo ya Ethiopia yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku ruzi Nil. Misiri na Sudani biriyamiriza ingingo ya Ethiopia yo kuzuza amazi muri urwo rugomero atamasezerano abanje gushikwako hagati y'ibyo bihugu uko ari bitatu. Mu gihe igihe cy'agatasi cyatanguye mu kwezi guheze muri Ethiopia mu byongereza amazi y'uruzi Nil cyo gihugu gishaka kuzuza amazi mu rugomero rw'umuyaga nkuba rwayo mu buryo bwihuta bushoboka. Ikibazo cy'urwo rugomero gishobora kuvamwo intambara mu karere kubera ibiganiro bimaze igihe bihagarikiwe n'abahuza batandukanye harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanyishu byashitseko.
Ejo ni Mukankusi aca akomeza atubwiriza kamo k'ishami rya Onigita impunzi ku isi HCR ritabariza abakoze ko n'igitero cy'abikekwa kuba ari abarwanyi ba Boko Haram mu nkambi yabatesheje izabo yo mu ntara ya Far North muri Cameroon.
Abantu bagera 18 biciwe muri icyo gitero abandi 11 barakomeretse. Iyo nkambi icumbikiye abantu bataye ibyabo babarirwa muri 800 yagabweho igitero mu gitondo cyo ku cyumweru. Abarwanyi ba Kisilamu bivugwa ko bateye grenade mu nkambi ubwo abantu bari bagisinziriye. HCR irakajwe n'urwo rugomo ku bantu batigeze bagira uwo bashotora kandi irabyamagana yivuye inyuma. Umuvugizi wa HCR Bakar Balosh yabwiye Ijwi rya Amerika ko umutwe w'abarwanyi ba Boko Haram ukorera muri Nigeria ukekwa kuba ari wagabye icyo gitero. Avuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka habaruwe ibitero birenga 87 bishyirwa kuri Boko Haram. Byageze ingaruka kuri miliyoni z'abantu mu karere no muri iyo ntara ya Far North yonyine muri Cameroon. Akomeza avuga ko abantu barenga 320 bataye ibyabo. Akanavuga ko igitero kuri iyo nkambi y'abataye ibyabo cyatumye abantu 1,500 barimo nabo mu mudugudu ubacumbikiye bafite ubwoba bwinshi bahungira mu mujyi uri hafi aho kugira ngo babone umutekano. Avuga kandi ko HCR irimo kohereza intumwa z'ubutabazi gusuzuma uko ibintu byifashe no kureba uburyo abo bantu barindwa ndetse n'ibikenewe mu rwego rw'ubuzima kubakomerekeye muri icyo gitero. Intara ya Far North ikora ku gice cya Chad n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria hashize imyaka yarabaye isebaniro ry'ibitero bya Boko Haram n'indi mitwe ifite intwaro.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baje kudushikiriza agezo hirya nino ku isi. Naho duce tubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu gihugu cy'u Burundi aho ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS ryaronkeje leta y'ico gihugu ingabire ingana n'ibihumbi 600 by'amadolari ya Amerika n'amafaranga azofasha ahanini mu kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo bw'aho Burundi kuva mu 2016 buri mu batanze iyo mfashanyo. Mugenzi wacu rero Juli Kaneza atugire ku muriri w'ino nkuru.
Iyo ngabire yatanzwe kuri uyu wa kabiri umushanganje w'amagara y'abantu umuganga atadandika ubumana ahejeje kuyakira yabwiye amenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ibigize.
Umuco wa mbere ugizwe n'ibikoresho bije gufasha kurwanya cya kiza coronavirus harimo ama concentrate d'oxygen ashika 50 yatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma harimo ibikoresho ama reactive yo gupima yo muri laboratoire yatanzwe na OMS. Hakaba harimo rero kandi n'ibindi bikoresho bikomeye bije gufasha amavuriro y'uburere kugira ngo ashobore kwitaho inkomere na cyane cyane bajya bagira amasanganya mu mabarabara. Ibyo bikazafasha cyane kugira ngo umuntu agize ingorane ari ruguru no mu buryo bw'akarere bashobore kumwitaho.
Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo bwaha leta ya Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2016 buri mu batanze imfashanyo wicisha mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS. Umushikiranganji Ndikumana yishimira kubona abafasha Burundi basubiye kubugirira icyizere.
Ibyo rero turabishima cyane kuko iyo ngabire ijyanye n'ibitaro by'uburere ijyanye n'ibikoresho byo kwa muganga bashobora gufashisha abagize ingorane zo mu ibarabara bagize amakisida itanzwe mu mfashanyo yatanzwe na Union Europeenne bicishe kuri OMS. Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko leta nkozi mbyeyi imigambi yashyize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida.
Imigenderanire hagati y'Uburundi n'ishyirahamwe OMS yari yatoze kayo mu mezi aheze kuva aho hadukikiza cya corona muri icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abaseruka icyo gisata cya ONU cyitaho amagara y'abantu bavuga ko abategetsi bafataminyanyarwa icyo kiza. Hagati mu kwezi kwa gatanu Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru ba OMS 4 harimo Dr. Loteka Zadim Murombo yariserukira muri icyo gihugu. Kuva umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yatangaje ko COVID-19 ari umwanzi wa mbere w'igihugu agatanguza mbere isekeza ryo gupima abantu mu kivunga mu ntango z'ukwezi kw'indwi guheze. Amashyirahamwe mpuzamakungu atari make harimo PNUD gitaha iterambere ku isi OMS n'ayandi yiyemeje gushyigikira leta mu mugambi wayo wo gutuza umugera wa corona. Kuri uyu wa kabiri abahagarariye ibisata bitandukanye bya ONU mu gihugu babonanye mu nama yabo ya mbere n'umushikiranganji mushasha ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Albert Shingiro. Gariko ni yaseruka ibisata vya ONU muri usangi mu Burundi yemereye leta kwizo bisata bigiye gushyigikira imigambi y'igihugu. Eroje wika neza Ijwi rya Amerika.
Eroje wika neza urakenuye tukivuga ko yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe haburi umunsi umwe ngo Rwanda ruhimbaze umunsi w'umuganura. Hari abanyarwanda mu karere ka Kamonyi turi majepfo y'igihugu babwije Ijwi rya Amerika ko uyo munsi utazobagendekera neza bivuye ku bukene bubugarije n'ikiza cya virusi ya corona. Babisiguriye Eric Bagirubusa akoresha Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ku munsi w'umuganura wabonaga ko abaturage babanza kuwitegura ubwabo mu mudugudu, ko nabonaga abaturage bashyiragaho akantu k'umusanzu bagashyira hamwe noneho bagashaka icyo kunywa cya rusange bagashaka kenshi icyo kurya bakoreshaga ibigori murabize ko ibigori nabyo birakoreshwa mu muco nyarwanda none bakicara bagasabana ugasanga abana batoya babateguriye wa musimo kinyarwanda bakabana amata ariko ngo ibyo byose abona ko ntabwo byashoboka umuco urimo uragenda wangirika kubera icyorezo nyine tumwe kurwana cyo cya coronavirus
bizangiza iki
icyo bizangiza birumvikana niba hatabaho ubusabane n'abaturage wa muco usanzwe mu gihugu ntabwo woherejwe nk'uko byari bikwiriye kuko ubone umuco usanzwe w'abanyarwanda nuko bahura bakagira gute bagasabana bakaganira bakabyina ugasanga ibiro bimeze neza itandukanye riragaragara kuko urebye imyaka yatambutse niba habaga umunsi mukuru abantu bakaba bafite icyo kunywa bafite icyo kurya bakabyina bagasabana bakishima ubu ni ubwo ubutumwa buzatangwa mu buryo bw'itangazamakuru mu maradiyo mu mateleviziyo umuturage yakira ibyo abashije gushyikira ariko nta kujya ahantu rusange ngo babashe gusabana ntabwo byakunda
umuganura tuwitaze neza cyane
gute
ni ugufata amasaka yeze tukagenda tugayashesha ubundi tukanywamo agasururu nta kibazo
dukire mu rugo hazaba hameze hato
mu kwirinda coronavirus tugomba gushigisha agasururu abana na ba papa nyine tukabana hato dufashe ku muganura ntabwo hatumira inshuti n'abavandimwe umuganura pe ni warangiye ku itariki ya mbere z'ukwa munani tuzawitegura uko tuzaba twifite buryo umuntu iyo yabonye amaramuko ubwo ngubwo ni umuganura aba yawuriye cya mbere ni amahoro kandi iyo turi kugenda tuyabona aba ari ibyo ngibyo umuco wa kera se ko atari wo ubu ngubu abantu b'iki gihe rwose ntabwo tumeze neza abantu twarahindutse mu mitwe kubera n'ibibazo byagiye bitera n'ibihugu abantu bakahangayika tuzitegura uko bisanzwe
umuntu azaganura nyine ibyo afite kuko ntabwo wajya kuganura ibyo udafite ubwo ngubwo umuntu azahaha nyine bitewe n'amafaranga azafite azahahisha ngamwe naho ubwo ngubwo umuganura tuwizihize ewe iki cyorezo rero buracyara naducanze buriya cyaranabyangije n'ahantu umuntu yashakishaga ubona yuko bitagenda neza wenda nk'umuntu wakoreraga akaba yaraguhaye nk'akazi nko kubumba amatafari noneho icyorezo cyazaga kubatereka dana banki yarahagaze kugira ngo tubiguze amafaranga tuyabahe no kuba tubanje tukari aho bibanza kugana ugasanga aho wakoreraga ntubashije kugira ngo usubire gukorerayo icyorezo cyabyanze
niba mbumva neza ku ruhande rwanyu bizaba bitameze neza
bizameze neza ku bushobozi dufite neza tuzajya kwipasa muremure mu bushobozi tudafite ntabwo kwipasa muremure umuntu yigira neza mu byo afite akitwaramo gakeya kandi bikagenda neza n'iminsi ikagenda yicuma
mu yindi myaka byagendaga bite
mu yindi myaka abantu baratumiranaga nk'umuntu akenga agasurura agatumira mugenzi we abantu banyura ku rugo ati nyamuna muze muganure mwumve ariko kuri ubu ngubu ibintu byabaye bikeya byararumbye nk'ubu imyaka urebye amafaranga igura ku isoko ni menshi abantu barabasha gukora aho bifite gusa umuntu yagira icyo abona ubwo ngubwo akavuyo yaganuye nta by'ibirori n'ibintu bimeze nk'ibisanzwe n'ubundi aho twari tugereye dukora aho cyatangiriye ibyo twakoraga byasubiye inyuma kuko iyo kitazamo biba bimaze kuba birebire bimaze kugera kure nta n'umuntu uba ucyumva yuko kiri inyuma y'abandi iki cyorezo cyahise kizana abantu inyuma ab'imbere kibashyira imbere n'ab'inyuma kirabazana kibashyiramo mbese ahantu utamenya uwagutumiraga se ubundi ubwo azagutumira avuga ati n'ubundi nta bantu bagisangira
nanizi ko umugani w'ubu warangiye ntabwo twari tuzi ko amatariki yawo yahindutse tuba tuzi ko iba ku ya mbere
muzawizihiza mutanawibukaga
ubwo twumvise ko uriho tuzawizihiza ngewe ntabwo najya kubeshya neza ubwo nawizihiza n'ubundi ntabyibukaga ubushobozi bwo kuwizihiza bwo nawe ngewe uko numva ubundi nk'uko kera umugani w'umuntu aho usangiraga n'imiryango n'abavandimwe n'ubundi umuntu yawizihiza mu byo afite na dukeya umuntu ashobora kwizihiza umuganura
umunsi w'umuganura tuwiteguye kubera ko ari umunsi mukuru nyine wa kera wahozeho mu mateka tugomba kuwizihiza rero nk'uko mbega amategeko abivuga bitewe n'ubu burwayi bwa korona 19 bwagiye butuma mbega ibintu bisubira inyuma bitewe ko ubukungu bwifashe nabi nyine ntabwo ubukungu bugenda neza nta n'ibintu bikibaho
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya imigambwe itavuga rumwe na leta muri afurika na kazoza kayo biba byifashe gute inyishu kuri kano kabazo ni mu kiganiro mugenzi wacu fidel niyongabo yagiranye mu kanya na pierre claver sengiyumva umuhinga mu bya politiki akaba yanonosoye izerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara pierre claver sengiyumva ari bujumbura mu burundi
bavuga yuko bisa nk'ibikomeye hindura intumbero n'imvoro kuko turavye nko muri kahise twarabona neza ko habaho ibihe imigambwe itabaye ku butegetsi ironka ni ukuvuga nk'abayifata mu mugongo cyane cyane mu bihugu bimwe bimwe biva hanze byo hanze ibihugu bikomeye ariko ubu kubera imvo zimwe zimwe za nyene politike y'isi iriko irahinduka ivyo mbere bimaze n'imyaka ishika mirongo itatu n'iyindi ubu biriko birahinduka rero ubu niho biboneka ko imigambi myinshi ubu iriko iraraba nyene yo kwitunganya ukundi kuko bisa nk'uko hariho ibintu byinshi cyane biriko birasubirwamo mu isi.
Duha nk'uturorero aho ibyo biriko biribonekeza cyane mu karere ka Afurika.
Yego, Norvege dutanga akarorero hafi cyane y'igihugu cy'u Burundi nko muri Congo, aho tuzi ko hariho abantu bahanganye imyaka myinshi cyane nka witwa Etienne Tshisekedi yahanganye n'Abahutu, hanyuma mu nyuma arahangana na Kabila, umwana wa Nyakabila se yari yapfuye, ariko tukabona yuko mu nyuma amatora abaye uwayatsinze bisa nk'uko bitoroshe cyane kuvuga ko ari we afite ibintu byose mu minwe, ariko tubona yuko by'ukuri hariho uwarasanzwe atwara bagerageza gusa nabo bangabanganywe cyangwa uko baba bumvikana ku buryo inyungu zikomeye z'igihugu cya Congo zitungabana kubera gucanamwo kwa politiki. Hariho kandi n'igihugu nka Zimbabwe murazye imyaka myinshi cyane uwitwa Tsvangirai yabaye uhangana n'uwitwa Mugabe aheruka kwitaba Imana. Turabona ko ivyo vyose amakungu yabiraba akabona ko hariho ingorane ziri zihari ivyerekeye kutubahiriza agateka ka zina muntu n'ibindi vyagirirwa nk'abasanzwe bagwanya leta, ariko tukabona yuko ataho vyashika ko ivyo bihugu by'ukuri bisa nk'ibiharira rwose rwose ivomo ibihugu abari babirongoye. Ni ukuvuga ko hariho nk'umuco uwo waratanguye nko mu myaka mirongo umunani n'icenda mirongo icenda aho Block Est na West vyahinduka, hanyuma Uburusiya bukavaho canke intwaro y'igikomunista, ubu mugabo ukabubona neza ko abantu biteguye cyane guhangana mu vyerekeye ivy'ubutunzi no kurondera amasoko mashasha yaho ibintu bizi, bigatuma rero abantu bashaka ko ibihugu vyumvikana.
Niyihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku vyerekeye demokrasi mu karere ka Afurika uko uyumva?
Ingaruka ni ingaruka nyinshi kandi twovugamwo mu mice ibiri. Mu muco umwe twaje tukavuga yuko ivyo bintu ntivyoroha cyane kuko umuntu wese aragira ivyiyumviro vyiwe akagira ico yibaza ku vya politike kuba agatera akazi na muntu n'ibindi vyerekeye kwishira no kwizana mu vy'ivyiyumviro no mu vyo umuntu ashaka gukora. Ariko naho ivyo hariho urundi ruhande ushobora kuvuga ati iyo abantu batagwanye badashamiranye ngo bagwane ubu yuko hariho bimwe bimwe bikorwa bishoboka kuko hariho imyaka myinshi Afurika yagize ubumuga bwinshi buvanye no kutumvikana no kurwana umwanya wose. Ubwo twavuga ko muri rusange demokarasi muri Afurika izomera nk'isubiye inyuma gato, ariko naho umuntu akiyabiraba mu buryo bw'ubutunzi ashobora kuvuga ko ashobora kuba icyo bita nka stabilite ijyanye n'ingene ibintu tunga bishobora gukingirwa cyane cyane abantu bakumvikana ku buryo ngira bugabura neza ibintu bihari. Kuvuga byose si bibi, ariko ni byiza ko bizocungerwa cyane kugira ngo n'ibi bihugu ivyo byose bitanga uburyo bitanga imfashanyo bimenye ko hariho bimwe bimwe bikwiye kuraba atari gusa kurondera amafaranga no kurondera inyungu, kuko ndabona ni byiza ariko vyoba ni byiza abantu bose mu buzi.
Muri ivyo abanyagihugu muri Afurika nihe ngaruka bizobagira ko ubandanyije kuvyo bari kuravuga na imbajije ico kibazo ca demokrasi?
Ico navuga ni uko murazi ko isi imeze nk'isoko. Navuga rero ni uko umunyagihugu gashirambwa cane mu gateka kiwe nk'uko vyari kera, ariko aravuga icyo ashobora kuzana. Bavuga rero yuko bashobora kuvuga bati ibihugu ibi n'ibi n'ibi, harimo abantu benshi dushobora kuronka icyo bita mendeur bitiguse uko tubona nicyo gituma umwana ashaka mbona ayo n'ibihugu kera bimwe bimwe by'ibihugu bya Buraya bitemera nk'Ubushinwa, Uburusiya cyangwa ibindi ngo no munsi bashobora guhuriza ku kintu kimwe bagakorera ahantu hamwe bakoresha abantu bamwe. Ni ukuvuga ko ubu Afurika abanyagihugu baho barabwa nk'itunga, barabwa nk'isoko, barabwa nk'abantu batuye ahantu, nyine hari ibintu byinshi bishobora guteza imbere amasosiyete akomeye cyane yo hanze. Ni ukuvuga rero ko abanyafurika ubu benshi bagiye kwikuramo cyane nk'ibyerekeye kugira amavandikasi mu bya politiki, mugabo cyane cyane aho binjira muri uwo musuzuko uri kuranyarwa cyane w'ibyerekeye kurondera ubutunzi, gukora kurondera ubuziko, ibintu nka bene n'ibyo.
Ariko abanyagihugu muri Afurika si ubu gusa, ibihugu bikomakomeye ku nyungu zabyo byarondera muri Afurika byamye bibona akarere ka Afurika canke ahandi hose byarondera inyungu ko ari amashamba, ntibabona abanyafurika bahaba si ikintu gishasha, coba kiyongeye muri iki gihe mu byo uri kuravuga.
Ekome no bivuga kuko uno munsi uravye n'ibiza iyo biteye cyangwa iki, urabona ko abantu cyane cyane baraba nk'ingene ubutunzi bw'ibihugu bwasubiye inyuma cyane gusumba ingene abantu baba bashyizweho n'ingorane bitabwaho. Novuga nk'iki iheruka kuba nk'iki kiza cya Covid, urabona nka Afurika n'i Buraya ko abantu batari kubabibona kumwe, Iburayi bararondeye ingene bashobora kugabanya izo ngorane mu gutanga nk'uburyo mu korohereza abantu, ubwo si ibyo ubona muri Afurika, kubera ko muri Afurika n'amabidiyo y'ibyo bihugu atakina aba yarateguye kwitegurira guhangana n'ibiza igihe bije bibaye. Uko no muri ibyo rero by'ubutunzi nicyo kimwe, uwo munsi ubwenge bushasha umunyafurika ataza kugira agategera ko ubu ni mwana ashaka abagwiza tunga bakomeye bo hanze kibacika rwose byerekeye intwaro mbi cyane ngo nziza, ariko cyane cyane bafata ibintu nka kujya umuntu avuga ati amahera cyangwa itunga nirigira akamoto. Urumva rero kuvuga ko uzoba ufite icyo uzanye uzoronka imiryango uvuga uvuga mu bandi cyane nawe bidakunze twasubira nyine kwimbisha n'ikintu tuzoboneka mugabo ntidushikire bose. Nicyo gituma rero ubu abanyafurika ari kuyipanga neza bakamenya igihe isigezemo, bakamenya yuko ari igihe cyo kugira ubwenge bwo kumenya ingene bashobora kwinjira kunegosiya neza mu byerekeye ubutandatu kuko ubujiya politiki kurema by'ukuri tunavuga ko bigiye kugira ingufu cyane gusumba ibijyanye n'ubutunzi.
Naho kubavuga ko witegereje usanga no mu bihugu bikomakomeye ibyo bihugu demokarasi yari yatsimbatayemo mu myaka ya vuba, muri bimwe muri ibyo bihugu hoba hariko haraba intambwe zisubira inyuma ku bijanye na demokarasi, ivyo byoba biriko bifasha uwo muvuduko muri ko muravuga nuko ku ibyo bihugu biriko bibona ibihugu nk'akarere ka Afurika aho muri ko muvuga ko biko bihindura iforo uko byahora bibona nk'imigambi itavuga rumwe na leta.
Gushiganwa cyane mu byerekeye iby'ubutunzi uno munsi birageze ahantu aho utanguye kwibaza mbere uti mbega ejo bizogenda gute, ko abantu umenga barungu bitigiri gusa byerekeye amafaranga byerekeye uburyo. Ni ukuvuga ko nimwe banashaka igituma ubona abantu benshi uno munsi batanguye mbere no gusaba Iburayi nyene cyangwa ugabanya biyo za Buraya na Amerika, abantu batanguye nko kuca mu mabarabara cyane kubabara kwerekana umubabaro, ni uko by'ukuri isi iri kwirahindura cyane uburyo bwo kubaho kuko nta bintu byerekeye ubuntu bwinshi abantu bashyira aba baraba gusa inyungu, inyungu z'amafaranga. Ibyo rero nabyo tuma no muri ibyo bihugu byo bya demokarasi bizotangura kuranga ukundi, no hariho abantu benshi batanguye sinovuga ibya nationalisme cyangwa ikimugabo barabona yuko aho isi igeze umenga mu gaciro kiwe karatakaye karabaye gato cyane. Uravye ivyo basabwa, uravye ivyo isi iri kwirarondera. Ni ukuvuga ko ubu ni igihe kigiye guhinduka, n'ibihe bishasha isi yamaze kwinjiramo vyaje gukebuka abantu umenga tubitegera, ariko ubu biraboneka ko aho bigeze igihe gishasha gitanguye, nk'uko bavuga ni era nshasha no kuvuga yakereye yageze kugira ngo abantu rero bayimenyere ibintu bisaba ubwenge bwinshi mu kwihangana cyane uko birimo amashuri atagira inyana ngana
naho kubabona ko ibyo muri kumuravuga ukuntu isi irahinduka no kuntu nk'ibyo bihugu by'ibihangange biko bibona ibihugu bimuzira y'amajambere na karere ka Afrika turiko tuvuga ko bakabona ko ibyo bizotuma nk'intwaro zihari n'imigambi iri ku butegetsi itsimbatara mu gihe kirekire babona ko ibyo bizogira ingaruka mbi ku migambi itavuga n'umwe na leta ko izotakaza ingufu zayo kubibaza gutyo mwo babwira gute
yo biraboneka cyane ko igihe iyo ibintu bimeze nk'uko ibintu bishasha n'abantu tereza kugerageza kwiyata kugira bumve ibiriko biraba ngaho kimwe n'uko muraba mu migabane yose mu bice by'isi hariho umukino uvuga nka tendance n'ingene ukivuga mu kirundi ko hariho ukuntu intwaro ziriko ziramera ntizikomeza cyane kugira ngo mbe mwumvise nko mu bihugu nk'ubushinwa nka za Filipine n'ahandi bariko bararondera mbere n'ingene n'uburusiya ngo ba perezida babo batazumva aho bazoba ubuzima bwabo bwose ni ukuvuga ko kugira bahangane ngira n'ibi bihe hariho abantu batinya kubavuga bati mbega atari abari basanzwe babizobereyemo abari batanguze izo zindi sisiteme abandi boza byogenda gute ni ukuvuga rero yuko tworaba no muri Afurika iyo rero bizogenda ubu murabona ibihugu byinshi muri iyi myaka nibaza ko ni sanasesheshwa muri hariyo ivyerekana neza ko guhinduka kw'intwaro n'inzego zimwe zimwe atari ibintu bya vuba kuko harimwo n'ababibonamwo iyindi risiki bavuga bati mbega hoze bishaka naho byogenda gute kuko mureruka ko kera n'abantu batabiravye neza muri za 1989 igihe intwaro yakuba komunista yavaho mu Rusiya hajya hari hatanguye ikintu gishaje igihe gishaje aho ata opozisiyo yari ihari mu by'ukuri mu byerekeye politiki mugabo cyane cyane abantu bazaga kumva ingene binjira mu bya kapitalisme bose bakaviyadaftamo n'abatabyumva kumwe bakarara ingene binjira uno munsi rero tugezaho twarenganye mbere bya kapitalisme tukaze mu bya cyo bita ultraliberalisme uvuga ko umuntu abisa amahera abivuga ibyo ashaka ababiyafite bagahurira ahantu hamwe haba bakavuga icyo bashaka bakadesida icyo bashaka bagafata ingingo bagomba urumva rero ko Afurika nayo birumvikana ko abantu bafite ibintu bapfa muri politiki mu kuraba icyo bakora kugira ngo ahubwo mbere n'ibyo bikeyi bagomba kugumya cyangwa kurondera bamwe bamwe ntibazosanga ari abandi bari batwaye kubera ko iyo bitunganije neza kubasa
muri make mu kurangiza muri ko muravuga ko inyungu n'amafaranga kurondera amafaranga umvuduko w'amafaranga aricyo kintu kiriko gitera gikomera muri iki gihe kurusha ukwitaho ibindi bibazo nk'agateka ka muntu no kuringaniriza nk'abanyagihugu kugira ntihabe ubwo busumbane hagati y'abafise n'abadafise niki none kizokorwa muri Afrika muri make kugira icyo kibazo cyo no kwita iyo gap ubwo busumbane ntibutere bwiyongera cyane hagati y'abanyagihugu
Afrika yotegera isi igeze ikamenya ibikomeye isi kuyarondera uno munsi hanyuma kandi no kumenya agaciro ifise nk'iyifise ibintu byinshi mu kuzimu mu mazi ari ivyo vyerekeye ibitoro vyoico kugwa bugaragwa cyane hariho hose hamwe n'ibindi biva mu mazi amafi cyangwa ibindi mbwa bikamenya cyane cyane ko ata ntambwe ishobora gutera itari kumwe ibihugu byose muri kimwe kimwe bikamenya ko ata nyamufana na nyamushira ariko bose bakwiye umwimbu w'ivyo bintu byose bakabinezererwa hamwe bakabinezererwa hamwe kandi ko uwo munsi isi ikacitaho cyane ibyo byerekeye ibyo by'agateka kazina muntu abantu bakitunganya neza bakanegosha neza ubu nta bihugu bihari hariho inyungu abo bantu bari amakori muri
uku murakoze
bazokora
murakoze cyane yari Iteka Vincent yumva umuhinga mu bya politiki akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma intambara bako turavuga kugene imigambi itavuga rumwe na leta yifashe muri kigiye muri Afrika na kazoza kayo turabashimye cyane kuri iki kiganiro murakoze
ndabashimye cyane
akano ga duce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fatuma Rimasi Karara byabihagarikiwe na Etienne Karekezi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanure tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha